Ikiganiro yaga ikiganiro kibazanira inkuru z'akamaro zijyanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'Abarundi n'imiryango y'abakongomani y'abakire mu ntara ya Kivu bumanuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ikiganiro yaga kizanywe iwanyu n'ishyirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'Iburayi.
Na kandi kajyo keza ko kubonana namwe muri kino kiganiro cacu ndetse cyanyu yaga. Ijwi mwumva ni rya Ntirampe ba Emmanuel turabahaye mwiriwe. Amashirahamwe yunguruza abantu bava Uvira baja Bukavu yafashe ingingo yo gusubira ku bikorwa byabo bari batanguye ihagarikwa ry'iminsi itatu inyuma y'igitero ku miduga ibiri yunguruza abantu bita bisi ya Okapi, kikaba cyatumye abantu babiri bahasiga ubuzima, benshi barakomereka n'ibindi bintu byankenegwa byaribwe. Umenyeshamakuru wacu ari Uvira Eli Lambert atubwire byinshi tukaba tubisomegwa na Aimable Kavunja Paul.
Amashirahamwe yunguruza abantu kwibarabara Uvira Bukavu rica mu kya ca Rusizi yaragaritse imirimo mu kwiyamiriza ihungabana ry'umutekano bagenda bahura naryo mu ico kiyaya. Intombero kwari kwibutsa abategetsi bo mu karere ko babwirizwa gucungera umutekano w'abanyagihugu n'ivyabo. Ivyo vyamenyeshejwe uyu munsi n'userukira ayo mashirahamwe Uvira umushinga naye banga Kahungu Shoshi. Iyo yegere kaba yarangiye inyuma yaho hongererejwe abajeje umutekano cane cane mu buce buteye ubwoba bwo mu ico kiyaya. Mu gitondo cyo munsi ne akaba ariho hatanguye kwibonekeza kuri parking ya Murongwe ingenzi nyinshi zari mu miduga zija Bukavu. Mumenya ko yegere yabaye nyuma ya imodoka zibiri zunguruza abantu zishiramwe Okapi zigwiriye mu minwe y'abitwaje ibigwanisho kuri wa kane turangije aho bita Munwema hagati ya Hongero na Kiriba. Hakaba hapfuye abantu babiri abatari bake nabo barakomereka, ibintu bitari bike bikaba byarasahuwe nabo bagizi ba nabi.
Niburiburi amashirahamwe atari make yunguruza abantu ahuza Uvira na Bukavu yatanguye ibikorwa byayo. Itangurwa ryo kunguruza abantu kandi rirashimisha cyane abakenyezi bacuruza ibyamwa n'imboga z'ibyatsi ku ibarabara rya gatanu rikuru. Abo badandaza bari kuri mikoro ya Jiriberi Kwangaba.
Minaitwa kwa jina la Florence.
Nitwa Florence Uziya nkaba ndi umudandaza w'ibijumbu, imyembe n'amata. Ndabidandariza impande y'ibarabara. Ndanezerewe cyane kuko guhera kwa gatanu twari ko turagurisha ibidandazwa byacu byaramaze kubura. Kubwo guhina abaguzi urujya n'uruza rwabandanije nkuko rwahora turanezerewe
tunawuzisha na tunafurahi.
Nitwa
Nabindu Muhigimba, ni umudandaza w'ibyamwa nkabidandariza ku ibarabara. Turanezerewe ku mpamvu z'uko urujya n'uruza rwasubiriye nkuko vyahora. Ibidandazwa byacu byari byabutse. Uyu munsi akazi karabandanya nk'uko bisanzwe.
Abanyeshuri b'impunzi z'Abarundi bashika amajana atanu niburiburi nibo bakoze ibibazo by'igice cya mbere mu karere k'amashuri canke se canton scolaire ka Rusenda. Nubwo uburyo nyigisho bwa Congo butandukanye n'ubwo mu Burundi, abanyeshuri b'impunzi z'Abarundi barashobora kwiga nk'abandi muri iyi myaka ine iheze. Twumve abo banyeshuri babibwiye Soya Alonda Jonathan.
Na kibazo na kimwe nigeze ngira mu byo gukora examen yanje. Examen yanje nayikoze neza cyane, nayikoze umutima wose uri mu nda vraiment tuje n'umutekano nangere.
Nanje ku mazina yanje nitwa Charles Kashindi, nabandi umunyeshuri wo kuri Sibatwa. Tuna kimwe cyangwa kandi nta kibazo nananiwe.
Izina nditwa Nishimwe Alice, nkababa mu nkambi, nkababa mu village DC Bloc 3 parcelle 13. Ibyerekeye examen narabitoye kandi nje ndazi kwanje narazi ko nakoze examen yanje ndayikora neza.
Nje izina ryanje nitwa Nyanyishe Sara, nkaba niga kuri Institut Sibato. Jewe ariko ndizeye kubera abatu bagize neza.
Itariki ya 14 z'ukwezi kwa kabiri buri mwaka ni itariki ihariwe abakundana ku isi. Iyo rero yarahimbaje no mu ikambi y'impunzi z'Abarundi ya Rusenda. Abubatse n'abatubatse bose barahimbaje uwo munsi mukuru.
Umunsi mukuru w'abakundana ni umunsi werekana yuko mwige mufitanye urukundo, mushobora guca muryoherwa hamwe. Mbere n'uwo wowe ukunda watabizi yuko umukunda, uwo munsi niho bimwereka ku itariki ya 14 kwezi kwa kabiri iminsi yose twamutwaye himbaje. Ariko twebwe nk'Abarundi turi ngaha mu nkambi ntabwo tubyishimiye cyane kuko ntitumezerewe cyane, turafise ubukene.
Aha niho ikiganiro cacu kirangiriye. Categuwe na Sergio Bisimwa, hagarariwe na Yakobo Kaora. Ni jewe Ntirampe Emmanuel na kibasomeye na kagaruka.